Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda yumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze kuri Radio ijwi rya Amerika.
Ibyo rero byerekanye ko abaturage barambiwe abo banyapolitiki bahora basimburanwa ku myanya bamaze igihe kirekire kandi bataba barangiza ibibazo. Barabasezereye rero, babasezerera nabi cyane.
Uwo ni umunyarwanda Paul Kananura uyobora ikigo cy'ubusesenguzi cyitiriwe Mandela gikorera i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa, avuga ku byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yatsinzwe na Emmanuel Macron wo mu ihuriro En Marche. Reka duhera ariko ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezwaho na Alois Bigirimana.
Urakoze Edi, tuyahere kuri aya matora nyene yo mu Bufaransa, aho amakunga abandanya gukeza Emmanuel Macron ku ntsinzi yari yatahukanye mu matora y'umukuru w'igihugu muri ico gihugu. Umukuru wa Komisiyo y'Uburayi Jean-Claude Juncker yavuze ko Abafaransa bahisemwo kazoza k'abanyaburayi. Umukuru w'inama y'abanyaburayi we Donald Tusk yarashimye Abafaransa kubona batoye kwidegemvya ukungana hamwe n'ubuvukanyi. Nawe Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika ati, ndafise igishika cyo gukorana na Macron no kubandanya imigenderanire na Leta y'Ubufaransa. Hillary Clinton aheruka gutsindwa mu matora ahitiye hano muri Amerika, yavuze ko intsinzi ya Macron ari intsinzi y'Ubufaransa n'amakungu, yongera koko abivanga mu matora y'abandi baneshejwe. Aha akaba yariko avuga Uburusiya bwagirizwa ko bwatosekaje amatora yo mu mwaka uheze hano muri Amerika. Sabo gusa bamukeje yekana GC Jackson azwi nk'umupastori rurangiranwa mu baharanira agateka ka muntu aha muri Amerika. Stephen Siebert avugira chancelier Merkel w'Ubudage, umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May, umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe, umushikiranganji wa mbere wa Canada Justin Trudeau, umukuru w'igihugu cya Ukraine Petro Poroshenko, umushikiranganji wa mbere w'Ubugiriki Alexi Tsipras, n'abandi bose barakeza Macron ku ntsinzi yiwe kandi bakavuga ko biteze gukorana nawe. Muri Afrika naho umukuru w'igihugu cya Nigeria Muhammadu Buhari ejo kuwimana niho yafata indege imujyana i Londres mu Bwongereza kwisuzumisha ubugira kandi. Ayo makuru yatangajwe kuwimana ejo n'umuvugizi w'ibiro bya Perezida Femi Adesina. Buhari akaba yagiye ahejeje kubonana n'abanyeshuri babigeme 84 babohowe n'umuhari wa Boko Haram. Abo bigeme bari mu murwi w'abashika 276 banyurujwe nabo barwanya mu mwaka w'2014 kandi bihogwa ryabo Buhari yarishize mu byihutirwa muri manda yiwe nk'umukuru w'igihugu. Uwo mvugizi mu biro by'umukuru w'igihugu atangaje ivyo mu gihe hari kwanuganurwa kw'amagara ya Buhari ubu aza afise imyaka 74 atifashe neza. Buhari yaramaze igihe gishika ukwezi atitavye inama n'imwe y'abashikiranganji, akaba yakorera mu rugo iwe, ariko igihe azomara i Londres nticamenyeshejwe, ariko ngo bizovana n'ivyo abaganga bazomubwira. Mwibuke ko Buhari yagarutse muri Nigeria mu ntango z'ukwezi kwa gatatu amaze indwi 8 i Londres kwivuza. Korea ya ruguru itangaza ko yagize imbohe uwundi munyamerika imwagiriza gukora ico yise ibikorwa bibi. Iturukanizo ry'amakuru KCNA ryo muri Korea ya ruguru yatangaje ko Kim Hak-song yafashwe ku munsi wa gatandatu kandi yakorera kaminuza y'ubuhinga n'ubushakashatsi iri ku murwa mukuru Pyongyang, kaminuza igwiriyemo abakozi b'abanyamahanga murambabarira. Kim Ha-kesong abaye umunyamerika agira kane ari mu minwe y'ubutungane bwa Korea ya ruguru mu gihe ico gihugu na Amerika bisanzwe bidacana uwaka bivanye n'ibikorwa vya Korea ya ruguru byo kugerageza ibirwanisho ruhonyangana. Korea ya ruguru muri kahise yarakoresheje uburyo nk'ubwo bwo kugira imbohe abanyamerika mu gihe yaba hari ico yashaka gusaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe leta ya Afghanistan murambarira hamwe n'igisirikare cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika baremeje jo kumusiba imana yicwa ry'umukuru w'umuhari wa leta ya Kiisilamu muri ico gihugu Abdul Hasib mu gitero bakoreye hamwe mu buseruko bw'intara ya Nangarhar mu mpera z'ukwezi kwa kane. Bavuga kandi ko n'abandi bategetsi bakomeye b'uwo muhari bishwe hamwe n'abarwanyi 35 muri ico gitero. Hasib yari yagenywe kurongora uwo muhari mu mwaka uheze inyuma y'urupfu rwa Hafiz Saeed Khan yahoze arongoye abatalibani mu gitero cy'indege ya drone y'abanyamerika muri iyo ntara nyene. Hasib niwe yagirizwa ko yateguye igitero ku bitaro bya gisirikare i Kabul itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu gihitana abarenga 30 hamwe n'abashika 80 bakomeretse nk'uko byashikirijwe n'ibiro bya perezida wa Afghanistan. Naho tugarutse muri Afrika, Leta ya Somalia itangaza ko yishe indongozi ya Al-Shabab mu ntara ya Lower Shabelle imwicana n'abandi bagendanye biwe batatu mu gitero yakoze mu karere ka Barire. Leta itangaza ko uwo mugabo yitwa Mualin Osman Abdi Badil, umushikiranganji ajejwe kumenyesha amakuru avuga ko ico gitero cyakozwe n'abasirikare ba leta itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu, kandi ko gutakaza iyo ndongozi bizotuma Al-Shabab itakaza ingufu muri iyo ntara.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugerejweho na Alois Bigirimana. Emmanuel Macron niwe mukuru w'igihugu mushya w'Ubufaransa nyuma yo gutsinda Marine Le Pen mu kiciro cya kabiri cy'amatora y'umukuru w'igihugu. Macron w'imyaka 39 nta shyaka yarimo, ahubwo yari afite ihuriro yise Amarche, bivuze urugendo. Yatsinze Marine Le Pen wo mu ishyaka Front National ku majwi arenga 65%. Navuganye n'umunyarwanda Paul Kananura uyobora ikigo cy'ubusesenguzi kitiriwe Mandela gikorera ipari mu Bufaransa, mubaza icyo intsinzi ya Macron ivuze kuri politike y'Ubufaransa.
Ibyo bivuze ko abaturage barambiwe abanyapolitiki batabarangiriza ibibazo, cyane cyane ko ishaka riharanira ibibazo myiza y'abaturage Parti Socialiste Emmanuel Macron yararimo mbere yayivuyemo kugira ngo ashinge iryo shyirahamwe rye ryo twakita ingenderahamwe. Hanyuma iryo shyaka ntabwo nk'uko byari bisanzwe ntabwo umukandida waryo yagize amajwi, noneho n'ishyaka ry'abatsimbaraye ku bya kera naryo ntibagira amajwi. Ibyo rero byerekanye ko abaturage barambiwe abo banyapolitiki bahora basimburanwa ku myanya bamazeho igihe kirekire kandi bataba barangiriza ibibazo. Barabasezereye rero babasezerera nabi cyane.
Marine Le Pen biravugwa ko yari yifuje ko nibura abona amajwi arenga 40% muri iki cyiciro cya kabiri. Ese kuba atsinzwe mu buryo atsinzwemo, ibi byo bivuze iki ku bayoboke bishyaka rye asanzwe ayobora rya Front National?
Nubwo abaheza nguni ba Front National babonye amajwi arenze ayo bari basanganywe, bivuze ko ingufu zabo n'ibitekerezo byabo bitaracengera mu baturage cyane, ariko biteye impungenge. Ibyo ndetse muri uko gutsindwa kwe kuravuga yuko agomba guhindura uburyo agahindura n'ishaka kugira ngo arijyane n'ibitekerezo by'abaturage, cyane cyane yitegure ko magitaha bashobora kugira icyo bageraho.
Nyuma yo gutsinda kwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, abantu benshi bakomeje kuvuga ko abantu bashyigikiye ibitekerezo by'ubuheza nguni cyangwa se za politiki zisa nkaho zidashyira imbere abimukira ko bashobora gutera imbere cyane, bavugaga nko mu Buholandi bakavuga Marine Le Pen aho ngaho mu gihugu cy'Ubufaransa, ndetse hakaba n'abavuga ko mu Budage ibyo bitekerezo ahanini by'ubuheza nguni naho bishobora kugira ingaruka mu matora, ariko siko birimo kugenda cyane cyane aho ngaho ku mugabane w'Uburayi. Byaba biterwa n'iki?
Ntabwo ariko biri kugenda ngirango abantu babyibesheho mu isesengura, kuko mu Buholandi ariho byari bikomeye baratsinzwe, mu Bufaransa naho abantu babiteganyaga batsinzwe, twizere ko no mu Budage bazatsindwa, noneho abanyaburayi bakagumana akantu gake k'ubumuntu yenda basanganywe, cyane cyane ko kwitwaza ibyo byabimukira ari ibintu nyine abo bantu babaheza nguni bitwaza bazi ko ari ibintu bidafite akamaro, nta n'icyo bishobora kugeraho, kuko aba banyaburayi ntibakibyara. Bakeneye rero abo bimukira kugira ngo baze kubakorera imirimo imwe n'imwe, ubukungu bukomeze buzamuke, noneho n'abageze mu zabukuru bakomeze babone imerekeza ya yindi bita pension.
Paul Kananura ni umuyobozi w'ikigo kitiriwe Mandela mu gihugu cy'Ubufaransa. Turagushimiye cyane kuri ubwo busesenguzi uduhaye ku bijyanye n'amatora y'umukuru w'igihugu aho ngaho mu gihugu cy'Ubufaransa. Urakoze cyane.
Murakoze cyane namwe Edirwima.
Tukivuga ibijyanye n'amatora mu Bufaransa, yarayatsinzwe na Emmanuel Macron. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye na bamwe mu Bafaransa barimo Philippe Roulon uyobora umujyi wa Helblay na Maurice Bro, umwe mu bayobozi b'ishyaka riharanira imibereho y'abaturage ryari risanzwe ku butegetsi.
Intsinzi ya Emmanuel Macron ejo ku musamungu yanezereje Abafaransa batari bake, ngo kuko umunyapolitike bariko barahiganwa Marine Le Pen yari ashikirije imigambi ikabije, bavuga ko yari gusubiza igihugu cy'Ubufaransa inyuma. Ivyo biremezwa n'umukuru w'igisagara cya Herblay kiri mu ncungano yo mu rwa mukuru Paris, Philippe Roulon, ahurikiye mu mugambwe w'aba Républicain yahaye ikiganiro Ijwi ry'Amerika.
D'abord c'est une bonne nouvelle pour la France puisque effectivement
ati insinzi ni nkuru nziza ku Faransa. Emmanuel Macron yaronse amajwi 65% n'ibice 19% mu gihe ubahiganywe Marine Le Pen yaronse amajwi 38%, naho biharuro byari byatohojwe byerekana ko Marine Le Pen yashobora kuronka amajwi menshi. Jewe nari mu bantu bibaza ku mugambwe wiwe Front National washobora gutsinda amatora, ati ntiyari kuba ari inkuru nziza ku gihugu cyacu kuko Marie Le Pen yari afise politike yo kwikura ku bindi bihugu. Abanyapolitike bari mu migambwe itandukanye batari bake nabo nyene barashimye insinzi y'umushyiranaye Emmanuel Macron. Maurice Bro n'umunyamabanga ku rwego rw'igihugu mu mugambwe wa Socialiste, nawe avuga ko yanezerejwe n'insinzi ya Emmanuel Macron.
Écoute, ils me surprennent plutôt, je ne vous le cache pas, positivement, en ce sens que
Maurice Bro agira ati sindabiguhisha insinzi ya Emmanuel Macron ni insinzi yantangaje kandi yanezereje cyane, kuko nari mfise ubwoba ku majwi yiwe yashobora kuba yegeranye n'amajwi y'uwo mugambwe wo hirya cyane mu buryo. Ubu ndanezerewe kubona yaramurushije amajwi menshi. Yego nivyo, ntitwegereje ibiharuro vyavuye matora yo mu mwaka 2002 aho Jacques Chirac yari yaronse amajwi ashika kuri 80%, kuko ibihe vya politike bitandukanye. Abo banyapolitike bose baremeza ko impari zabaye hagati y'abo banyapolitike zatumye Abafaransa babona ko Emmanuel Macron yarushije uwo bariko barahiganwa Marie Le Pen. Ku vyerekeye imigendanire y'Afrika n'Ubufaransa, Maurice Bro avuga ko afise akizero ko Perezida Emmanuel Macron azotsimbataza imigendanire hagati y'Afrika n'Ubufaransa.
Alors, de ce point de vue, comme vous le savez, il a pris un certain nombre d'engagements. Là encore, depuis 5 ans, le président Hollande
Maurice Bro a dit, nous, comme vous le savez, Emmanuel Macron, il y a eu kurangura imigambi itari mike. Perezida Hollande yari yarafashe iyindi ntumbero yo kuvavanura n'indyane hagati y'Ubufaransa na Afurika kugira atangure imigenderanire ku rugero rwo gukorana n'ibihugu bingana kuva mu bihugu byo muri Mediterane gushika ku bihugu byo muri Afurika munsi ya Sahara. Emmanuel Macron yaramaze gutangaza ko azobandanya utwo twigoro mu vyerekeye iterambere mu vy'ubutunzi. Iterambere rizoshimikira ku bangutsi n'ingoga iziyo ntara kugira ibandanye itsimbataza iterambere. Intsinzi ya Emmanuel Macron, prezida mushasha w'igihugu cy'Ufaransa, yatangajwe ejo ku munsi wa Mungu isaa mbiri z'ijoro, isaha imwe inyuma yaho igihugu cyo gutora kirangiriye.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Hari abanyagihugu bo mu murenge wa Shogwe mu karere ka Muhanga aho ni mu majepfo y'u Rwanda babwiye ijwi rya Amerika ko bagiye kumara imyaka itanu batarabona ingurane ku matongo yabo leta yacishijemo amabarabara. Abo banyagihugu bavuga ko byabateye inzara n'ubukene bwo kugendana n'abandi mu byerekeye umuvuduko w'iterambere. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa yagendeye abo banyagihugu.
Ni ukuvuga ngo ngo iwanjye ni hariya nkagarukira bacisha umuhanda bakuzamura kugeza rwiriye aha urabona nanone undi ngoko kugeza hariya ngiye bantwaye metero 80.
Bwana Corneille Nizeyimana, umwe mu baturage leta yafashe umwanzuro wo guca imihanda mu masambu yabo mu murenge wa Shyogwe, akagari ka Ruri, Imuhanga mu majyepfo y'u Rwanda, arereka ijwi rya Amerika imbago z'ubutaka bwe mbere yo kubucamo imihanda. Iyi ni gahunda yabaye mu 2012 na n'ubu banyira amasambu batarabona ingurane.
Nk'ubu isombe icyokerwa amafaranga 700. None urimbuye ibiti 10 by'umuturage uragiye umaze imyaka 10 utaraza kumwishyura. Ubu bana ko azaba hata atunzwe n'iki kandi warangiza ugahindukiuka mubaza ngo zana mituweli.
Mu kiganiro bahaye ijwi rya Amerika abaturage bafite amasambu leta yacishijemo imihanda baravuga ko bahora basiragira bajya kwishyuza amafaranga. Nizeyimana ubwe bari babaruye ibyangiritse mu gukora imihanda n'ubutaka bagomba kumwishyura amafaranga asaga 400,000. Barambiwe guhora basiragira bajya kubaza ubutegetsi aho ikibazo cyabo kigeze.
Ikibabaje uku gusiragira tujya kwishyuza biradutera igihombo gikomeye. Icyo giyo baje ikiyo kibishyimbo bakibarira amafaranga 300 kugeza kuri minota ikiyo kiragura 600. Ayo mafaranga azaza impita gihe azaza amari cy'umuturage rebe ibikorwa nari mfite narubakaga byarahagaze aho nahingaga haragiye ibyari birimo nasaruraga byantungaga byaragiye kugeza ubu voka iragura amafaranga inotation. None voka mu myaka 4 ishize mba nsaruye amafaranga niki.
Bagenzi b'uyu mugabo nabo babwiye ijwi rya Amerika ko bafatiye ku gihe bamaze bategereje amafaranga amaso agahera mu kirere bibabaje kuko hakaswemo imihanda ariho bakeshaga amaramuko.
Turababaye wongere tuturababaye ibingibi bikabije nyine.
Uyabonye wayakoze iki?
Tebe ubuni no mu nzara mbese si ibitsindwa. Nyaguze icyo ndya asigaye nkayagura gatungo ntabwo kazanteza imbere mu minsi izaza.
Insina zazirimo zazidutunze twajyanaga ku isoko tukabona agafaranga none nta kintu tukibona.
Twarangirijwe cyane imyaka amashyamba. Iki kandi dufite n'abana bakeneye kujya ku ishuri icyo gihe rwose twabuze uko tugira.
Iyo uganira n'abo baturage bumvikanisha ko bitari rimwe cyangwa se kabiri ubutegetsi bubabwira ko bashobora kwishyurwa mu bihe bya vuba. Baravuga kuko babaha ibyizere byo kubishyura imitungo yabo ari nako bagena agaciro basimburanwa babarura imitungo yabo ariko ntihagire icyo bigeraho. Tuvugana na Bwana Vedaste Habinshuti umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shyogwe yatubwiye ko amaze amezi 8 ayobora umurenge iki kibazo kirimo. Yavuze ko amaze kubona abagena agaciro batandukanye babarura imitungo y'abaturage ko kugeza uyu impapuro za nyuma zishyuza ziri ku karere ka Muhanga. Uyu muyobozi avuga ko ikibazo kigomba gukemurwa n'akarere.
Iyo bw'umurenge nabakoresha n'ubwiye ngo bizishyize iki gihe n'iki nibyo ntabwo baduha ingengo y'imari yo kwishyura biriya bintu kuko twebwe ingengo y'imari tuba dufite n'ingengo y'imari ya fondisiyonoma yacu haya ku murenge kandi ntabwo biba biri.
Ubwo twageraga mu bunyamabanga rusange bw'akarere ka Muhanga batubwiye ko nta mutegetsi n'umwe wari mu karere ku mpamvu zitandukanye ko bamwe muri bo biriwe mu manama. Ku murongo wa telefone ngendanwa Ijwi rya Amerika yahamagaye Madame Beatrice Uwamariya Meya wa Muhanga ntiyitaba. Ntiyanasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje tumubwira iby'iki kibazo abaturage badutumye.
Mubabwire muti abaturage ntago barwanya ibikorwa remezo ariko nabo bahe agaciro umutungo w'umuturage. Ntago bivuze ko ibikorwa remezo byakabaye bipfobya umutungo w'umuturage. Niba narateye ivoka narayiguze nkayisigashyiga kugira ngo izabashe kumpa umusaruro bakaza bakayirimbura, iyo mu gihe ntabonye indishyi bigaragara ko nta gaco babahaye ibyo nakoze, nahise iterambere rizaza bipfobye ibyo umuturage yakoze.
Mu mabaruwa aba baturage bafite ibibazo byo kutabishyurira ku gihe kubera imitungo yabo yangijwe mu guca imihanda mu masambu yabo, bandikiye inzego z'ubutegetsi zitandukanye bazimenyesha iby'iki kibazo, hagaragaramo urutonde rurerure rw'abategetsi bamenyesheje. Akimara gusosorora iyi baruwa mu gipfurumba cy'umurundo w'izindi mpapuro abitse, umuturage yadusomeye urutonde rw'abo bamenyesheje ikibazo.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nyakubahwa Perezida wa Sena, nyakubahwa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'abadepite, nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, bwana Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, bwana Minisitiri w'Ibikorwa Remezo, bwana Minisitiri w'Umutungo Kamere, bwana Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi, bwana Minisitiri w'Ubutabera.
Urutonde rurerure kugera no kuri perezida wa njyanama y'akagari ka Ruri batuyemo, ku buryo ku rusomo uko rwakabaye rushobora kurambirana. Ibibazo bishingiye ku mitungo itimukanwa nk'amasambu ba nyirayo batishyurirwa ku gihe bikunze kumvikana hirya no hino mu gihugu. Gusa mu nyandiko amategeko yatomora ko niba umuntu atagifite ubutaka bwe kubera ibikorwa by'inyungu rusange yagombye kubona ingurane nyuma y'amezi atatu uhereye igihe bamubariye, ibihabanye n'ibyo amasezerano yakozwe mbere yagombye kubasubirwamo bundi bushya. Akabagira ubusa Ijwi rya Amerika Imuhanga mu majyepfo y'u Rwanda.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ya siporo n'imikino avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Reka duhere mu Rwanda, twayateguriwe na Jean-Claude Munyandinda.
Mu mukino wa basketball ejo ku cyumweru ku bibuga by'ishuri ryisumbuye rya Lycée ya Kigali habaye imikino ya nyuma y'irushanwa ritegurwa ni Société Sebamed rihuza amakipe y'amashuri yisumbuye. Mu makipe y'abakobwa, ikipe ya Lycée ya Kigali niyo yegukanye igikombe inyagiye Lycée Notre Dame de Cito amanota 52-6. Mu bahungu, igikombe cyatashye muri Ate Rugunga nyuma yo gutsinda Green Hills Academy amanota 81-68. Lambert Kadende wo muri Sebamed ari nayo itegura iri rushanwa avuga ko ku nshuro ya kabiri riteguwe rimaze kuzamura urwego rw'amakipe.
Mwabonye ko uko mwakurikiye ubushize mwabonye ko urwego rwa basketball rwazamutse, basketball y'abanyeshuri, akaba ariyo mpamvu mbona intego yaragezwe ko twifuje gutera inkunga kuzamura promotion y'abanyeshuri, kuzamura imikino mu banyeshuri n'imikino muri rusange. Iyo rero urebye ukabona urwego umukino ari iriho umwaka ushize n'urwego ubu ngubu bigezeho, bizadushimisha tukumva twarageze ku byo twa duteganyije. Muribuka ko Apele Ugunga mwakomojeho ubushize yatwaye igikombe Sebamed Basketball Festival ni mihagararira u Rwanda muri East Africa, Ivari nayo ya mbere muri East Africa. Biradushimisha rero kubona ama equipe duterana inkunga, ama equipe dukorana mu rwego rw'imikino atagarukira ahubwo mu rwego rw'igihugu gusa, ahubwo agenda no ku rwego rwa region turimo, mu karere turimo, akagumya kiraya ya mbere.
Mu mukino w'intoki wa volleyball ejo ndi kwa gatandatu habaye amatora yo gusimbuza batatu mu bari bagize komite nyobozi y'ishyirahamwe ryo mu mukino mu Rwanda baherutse kwegura. Watorewe kwa perezida w'ishyirahamwe ni Leandre Karekezi, vice perezida wa kabiri yabaye Fernand Ruterana, naho Providence Mukamurenzi atorerwa umwanya w'umubitsi. Mu mupira w'amaguru, shampiyona y'icyiciro cya mbere yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize, imikino ikaba yarigeze ku munsi wayo wa 26. Kwa gatanu, ikipe ya Police FC yatsinze Kiyovu Sport ibitego 2-1 za Dora Mitie kumumena. Ejo ndi kwa gatandatu, Sunrise yatsinze Gicumbi FC igitego 1-0 kuri stade ya Gicumbi. Bugesera FC yanganyije na Musanze FC igitego 1-1 i Nyamata. Kuri stade ya Kigali Nyamirambo, APR FC yatsinze Espoir FC ibitego 2-0. Etincelles FC yanganyije na AS Kigali igitego 1-1 kuri stade Muganda i Rubavu. ukura Vitori Sport yatsinze Amagaju FC igitego kimwe ku busa y'Inyamagabe ejo ku cyumweru habaye imikino ibiri Rio Sport yatsinze Kirehe FC ibitego biri kuri kimwe kuri Stade Kigali Nyamirambo Marine FC itsinda Pepiniere igitego kimwe ku busa ku kibuga cyo ku Ruyenzi kugeza ubu nyuma y'umunsi wa 26 Rio Sport iracyari ya mbere n'amanota 68 ikurikiye ku mwanya wa kabiri na APR FC ifite amanota 58 Police FC iza ku mwanya wa gatatu n'amanota 51 ikipe ya kane ni AS Kigali ifite amanota 48 ku mwanya wa gatanu hari Bugesera n'amanota 40 Musanze FC ni ya gatandatu ifite amanota 39 Espoir FC ikaba ya karindwi n'amanota 38 ikipe ya munani ni Etincel FC ifite amanota 32 Mukura Victory Sport iza ku mwanya wa 9 n'amanota 32 nayo ikipe ya 10 ni Sunrise ifite 30 Kirehe FC ni ya 11 ikagira amanota 28 ikipe ya 12 ni Amagaju FC ifite amanota 26 Marine FC ni ya 13 n'amanota 26 nayo ikipe ya 14 ni Kiyovu Sport ifite amanota 25 Gicumbi FC ni ya 15 n'amanota 21 ya 16 ari nayo ya nyuma ni Pepiniere FC ifite amanota 12 yari Claude Munyandinda I Kigali
Naho mu Burundi amakuru ya siporo n'imikino twayateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka
Umpera zindwi twari turangije ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere ku rwego rw'igihugu ryaregize ku munsi wa 28 w'ihiganwa kuri wa gatandatu kuri Stade Prince y'u Rwagasore igihe c'isaha 8 hatanye mu mitwe umugwi wa gisirikare Muzinga n'umugwi Lidia Lidike Burundi Sport for Africa umugwi wa Lidia Lidike Burundi Sport for Africa wabagiye ibisiga umugwi wa gisirikare Muzinga mu kutsinda ibitsindindwi byose ku busa igihe c'isaha 10 hatanye mu mitwe Le Lierre na Message Bujumbura yose Bujumbura Le Lierre ni watahukanye inzenzi y'ibitsindo bine ku busa bwa Message Bujumbura Imakamba kuri Peace Park Stadium Eglino wa Rubriyo Ntara watanye mu mitwe na Magara Star urukino hagati y'umugwi rwarangiye umugwi yose inganya ubusa ku bundi muri Yigi Flambeau d'Orest wari uramutse wakira Bujumbura City ubwo rukino rwarangiye ku nzinzi ya Flambeau d'Orest yo muri Yigi y'ibitsindo bibiri ku busa bwa Bujumbura City igitega Musongati wari uramutse wakira Rusizi wo mu ntara ya Cibitoke urukino rwarangiye Musongati utsinze igitsindo kimwe ku busa bwa Rusizi FC kuri Stade Gasaki Ngozi Ngozi City wakiriye umugwi Vitaro mu gisagara ca Bujumbura urukino rwarangiye iyo migwinganyo busa ku bundi Muyinga Olympic Star wakiriye Atletico Olympic y'u Bujumbura urukino ruza kurangira Olympic Star utsinze Atletico Olympic ibitsindo bibiri ku busa kuri Stade Rukundo Ngozi Message Ngozi wakiriye Inter Star y'u Bujumbura urukino rwarangiye ku nzinzi ya Message Ngozi ibitsindo bibiri ku busa bwa Inter Star y'u Bujumbura ku munsi wa 28 w'ihiganwa umugwi Lidia Lidike Burundi Sport for Africa niwuza mu kibanza cya mbere n'amanota 32 hamwe n'ibitsindo 36 mu kibanza cya kabiri haza Atletico Olympique n'amanota 57 n'ibitsindo 29 ubwa gatatu haza Vitaro n'amanota 53 n'ibitsindo 30 Eglinoir ni ya kane n'amanota 51 n'ibitsindo 18 ubwa gatanu haza Message Ngozi n'amanota 47 n'ibitsindo 11 ubwa gatatu ni Musongati ufise amanota 45 n'ibitsindo 21 ubwindwi ni Bujumbura City ufise amanota 36 nta gitsindo na kimwe ufise ubwa gatatu haza Olympic Star ufise amanota 35 n'idani ry'ibitsindo 10 ubwo icyenda haza Le Lierre ufise amanota 31 n'idani ry'ibitsindo 7 ubwo icumi ni Ngozi City ufise amanota 31 n'idani ry'ibitsindo 10 ubwo icumi na rimwe ni Flambeau d'Orest n'amanota 28 n'idani ry'ibitsindo 7 ubwo icumi na kabiri Message Bujumbura ufise amanota 28 n'idani ry'ibitsindo 16 ubwo icumi na gatatu Rusizi FC ufise amanota 28 n'idani ry'ibitsindo 20 ubwo icumi na kane ni Inter Star ufise amanota 28 n'idani ry'ibitsindo 21 ubwo 15 ni Magara Star ufise amanota 26 n'idani ry'ibitsindo 13 ubwa 16 aribwo bwa nyuma haza umugwa gisirikare Muzinga ufise amanota 20 n'idani ry'ibitsindo 26 atagihindutse imigwa ya Inter Star Magara Star hamwe na Muzinga izokoroka mu cicaro ca kabiri mu ihiganwa ry'umwaka uza isubirirwe n'indi migwa itatu izo biduze ivuye mu cicaro ca kabiri I Bujumbura Evariste Nzikobanyanka Ijwi rya Amerika
nshuti mwarimu duteza amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo nahakirangiriye mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi nshimiye abadufashije kubagezaho ibi biganiro wabishyize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala amakuru mwayagejweho na Alois Bigirimana naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema wari uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.